y'indundi culture amakuru mu kirundi
turabahaye mwiriwe tunabahikadze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ashimikiye hanini kuri ibi bikuru bikuru umuntu umwe yarapfuye muri batanu baguwe ko n'umusozi bariko bimbaza habu kuri uyu wa kabiri ahitwa Kabere zone mabayi komine Mugina intara ya Bujumbura ibikorwa byo kubatabara bikaba byatwaye hafi amasaha 13 n'uburongozi muri ico gice burashima ko abahegereye babangutse gutabara abanyagihugu baba mu bice vya zone buterere mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ahamaze gihaje harategwa n'imyuzurira babandanya gutabaza ngo ico gice gicibwe mu imifurege yojira twara amazi babandanye guhura n'ikibazo c'imyuzurira hagata uburongozi bwa komine Ntangwa burahumuriza naho budatanga ikiringo cyo kububakira iyo mifurege ingingo y'intara ya Gitegitegeka abanyeshure mu myaka y'indwi kuduga kwambara ibirato bifutse hamwe n'amashesheti bandanya kubonwa gutandukanye na bamwe mu bavyeyi ni nk'abavuga ko bafise amikoro marke bariko bikora kudutungwa kugira babigure abandi bakabona ko amabarabara yuzuye ibishanga bacamwo atuma byo none karakare kuri ivyo haramashirahamwe haranira neza y'abana hamagarira abajejwe intwaro kutaza barafata ingingo inyuranye n'iy'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo indero ku neza y'abaregwa hagiye gushigwaho umwuga udasanzwe wo gusubiramwo ishirahamwe rivuza abakozi mituelle de la fonction publique ibiri mu byapfunditswe n'inama nshinga amateka kuri uyu wa gatatu mu gihe umushikiranganje w'abakozi n'akazi yari umutumire mu nama nshinga amateka gusigura ibibazo bihanze iryo shirahamwe ibyo byose ni muri aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Matthieu abona Yesu ijini odironkeje imana mukanyi sasidonido
radio indundi culture
nongere ndabahe mwiriwe nari mpejeje kubibashikiriza mu ngingo nkuru nkuru zano makuru umuntu umwe yarapfuye muri batanu barebaguwe ko n'umusozi kuri uyu wa kabiri bariko bimbaza haba hitwa Kabere zone mabayi komine Mugina intara ya Bujumbura abaho bavuga ko kugira abo baboneke vyatwaye hafi amasaha agera kuri 13 abanyagihugu n'abajejwe intwaro bariko baragerageza gutabara abajejwe intwaro himabayi barashima ko ubutabazi bwabangutse abo bane ubu bariko barakurikiranwa n'abaganga inkuru tukayikesha mugenzi wacu Alex Nkeshimana akoreraho mu burengero bw'igihugu n'abanyagihugu ba mu makaritsiye ya zone buterere komine Ntangwa intara ya Bujumbura amakaritsiye akunda gutegwa n'imyuzurira mu gihe c'imvura barasaba ko hocibwa imifurege yotuma ayo mazi atavogera imihana yabo iyi imvura iguye ari nyinshi bavuga ko haheze imyaka myinshi bama bashikiwe n'iyo ngorane ibituma n'utuyira tw'imigenderanire twononekara Egide Nahayo
buri mwaka imvura iguye amazi aratera amazu kabomoka
iyo niyo ngorane abanyagihugu bamuramwe mu makate iyo zone ya buterere nka buterere ya kabiri n'ahandi muri iyo zone cyo kimwe nahegereye uruzi Kinyankonge rugabura makate iyo zone na kati yo mutakura ihanura ubiba na buterere bagira iyo imvura iguye ari nyinshi
amazi kwa menshi njeje bomuka mabara bakakunanika amafrege ibonetse ntamaze shora kwinjira mabara namaze nshora kubomuka habuze imfrege gusa neza namaze avuye ruguru hari mu gisozi akamanuka no hefa turonsa imfrege ishobora kukingira abanyagihugu babaronsa amahoro n'igikuru cha kabisa kabisa kiriho niyo mifurege barondera bayikore neza
aba banyagihugu baba mu bice vya mavyatewe n'amazi mu gihe c'imvura nyinshi bavuga ko beza kandi bikagorana kwiyunguruza muri abo makatiye hambavuye ibintu byo mu mazu vyononekara
imvura igwe aca abana bi cyane uyu musinge wuzuye amazi akaba injiye hose mu mazu ibintu byose bikabononekana inzira yo kucayo nituzinibuturongenje inzira yo kuja kuibarabara imyaka yose
icyo abanyagihugu basaba nuko inzego z'igihugu zokore ibishoboka kugira imvura iguye amazi aronka hacya
leta barabivyo bakora kugira ngo amazi aronke aho acha kugira ngo amazi nazuye kuja mu bantu
zone ya buterere ikaba ari kimwe mu bice by'intara ya Bujumbura bishigwa mu burere bukunze kubangamirwa n'ingaruka z'ibiza n'isibe biturutse kuhindagurika ry'ibihe canke indwara z'ibiza
uburongozi bwa komine Ntangwa buremeza izo ngorane zishika muri iyo zone igihe c'imvura Alex Habyarimana aramutse wa komine Ntangwa aho mu ntara ya Bujumbura asigura ko mu ntumbero yo gukinga hari umugambi w'iba nk'isi yose uri kurigwa n'ahadatanga ikiringo uzorangurigwa aremeza kandi ko na komine niyamara kwiyubaka izogira icikoze
iyo imvura iguye umutekano urahungabana na cyane cyane iyo imvura iguye muri komine Ntangwa umutekano w'abenegihugu urahungabana acane cyane muri zone ya Buterere n'ubu mwijoro imvura yaguye abene gihugu baraye mu ruhagarara kubera umuzuhira amazu arabomoka ivyabo biratwagwa amabara nasubira guhita izo nizo ngorane nyamukuru ufise umuti tuguma dusaba abagiraneza twaragiranye inama ariyo projet iri kwirakorwa na Banque Mondiale yitwa projet resilience urbaine ariko barakora barakora gira ivyigwa yukugene twohangana nico kibazo cy'umuzuhira bwo mukaba muzi neza yuko ama projet yabo agenda bukebuke bwa ku ruhande rwa commune urabona commune ni ikivuka nibaza yuko muri kazoza tumaze guhagarara neza natwe tuzugufasha ko tugira imigambi imeze neza twa yuko hari ibazo bimwe bimwe twokora mu nzi ngo kugeza isaha n'ukuri amahoro arahari umutekano urahari ariko iyi mvura iguye n'ukuri abene gihugu bo muzurira barahunga
Nemo bijanye nakazi hagiye gushigwaho mu gudasanzwe gusubiramwo reforme ishirahamwe rivuza abakozi ba leta mitiore de la fondation publique ivyo byafunditswe ni namashinga amateka mu gihe umushikiranganje w'abakozi nakazi yaramutumire kuri uyu wa gatatu gusigura ibibazo bihanze iryo shirahamwe nkuko byerekanywe n'amatohoza ya sentarijejwe kubahiriza amatungo ya leta ibisabwe ni namashinga amateka umushikiranganje akaba yemeye ko hoja uwo mugwi yotamira tuzi
Amategeko atakiri ku gihe inzego zarangije ibiringo vyazo zikaguma zikora ikoreshwa ry'amafaranga y'abanywanyi ritagaragara ariko cane cane kudatunganiriza neza abanywanyi akuru mu kubura imiti n'ivyo bibazo n'ibindi vyatumye hasabwa uwo mugwi udasanzwe kugira ngo mitiwere y'abakozi ba leta isubigwemwo aha abashinga amateka basavye kwisubiramwo yose inyuma yo kubona ko n'intererano z'ukuntu yokora neza batanze inshuro zibiri mu mwaka uheze atanimwe yashizwe mu ngiro umushinga mateka Louis Kamenubusa niwe yatanguye gusaba ko hojaho uwo murwi uzotwarigwa mu bushikiranganje bwa mbere
inama shinga mateka unama yayo yo kwigenekezo ya 12 no 12 septembre ariho recommandation batanze genyo nashaka kogera ko hakwiye kuhoboneka abamufasha uyu mugwi wari washinzwe n'uba abantu baracariho nyanjeho rero uyu mugwi mugabo umushikiranganje bwa mbere bawupilote kubera uwotana iki kibazo umushikiranganje wenyine ca mitwe uko ndakibona n'ukuri yo bamuhenze
abashinga amateka 30 bafashe ijambo bose bahurije kwishigwaho ry'uwo mugwi wobugizwe n'abava mu bushikiranganje bwose kwa 13 abanywanyi ba mitiwere n'abandi vyega umushikiranganje Gabriel Nizigama yemeje ko ibibazo muri mitiwere bihari ari naho yemeye ko hojaho iyo mugwi udasanzwe kandi wobugizwe n'abantu badatami ku ijambo ahubwo barondera neza y'igihugu n'iy'abanywanyi
ahantu uvuga cyane cyane yo hageze kuronka imiti ikindi nuko rimwe na rimwe usanga abarondera imiti yaba ama farmasi partenaire ama hopito cyangwa ama centre de sante usanga iyo miti batayironka nkuko babyipfuza ugasanga amasezerano ntariko arubahirizwa na cyane cyane mu bijanye no kubahiriza igiciro cy'imiti baba barumvikanye
ntasango ryahuzoshigwaho ryatanzwe igihuzo tangurira ibikogwa n'abazowushiraho
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu murashobora kuyumva kuri FM 88.8 n'ibice bibiri muri mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaho muzindi ntara naho nyene muratwumva kuri 99.9 n'ibice 9 naho nyene ni kuri FM mu makungu mukatwumva kuri Indundi Kirutira Kaburungu Kome mu bijanye na politiki ugwego rw'amashengero mu Burundi SNEB Conseil National des Églises du Burundi muri rurimi rw'Igifaransa rubona ko umugwi w'igihugu jejwe gutegura amatora mu Burundi SNI uwotangura kwigisha ibijanye n'amatora y'imirije y'umukuru w'igihugu yo mu 2027 kuko ikiringa shigaje ari gito cyane ibyo ni byashikirijwe n'umunyamabanga mukuru ugo gwego mu kiganiro ya Radio Indundi Kiritire kuri uyu wa gatatu Claude Ntakarutimana asigura ko mu gihe amatora yose ateguwe nabi aheza akagira ingaruka mbi ku banyagihugu ahamagarira abegwa bose n'amatora kwigisha inyifata ibere yabo bajejwe kugira ayo matora azagende neza
amatora na kajyo keza abarundi baronka ko kuja mu bufindo ubwo bufindo buvamwo uzorongora igihugu ubwa mbere mwibwiritswe umuntu aramenye ibyo ategerezwa gukora akamenya n'ibyo yirinda kugira ngo ntagire umuntu yokora ikosa atarize abazokwitoza na cyane cyane imigambi ko bogumana ntaryo kugira imvugo nziza kwerekana imigambi yabo hama bakayerekana bakoresheje n'imvugo zidakomeretsanya abene gihugu nabo turabwira ko boyitegurira bakamenya yuko amatora adatuma umuntu ahindura ubuzima yarasanzwe arimo nico gituma bakwiye no kugira umubano mwiza kuko igihe byashitse muri kahise ntibigasubire bikagenda nabi bica bigaruka kuri babene gihugu nyene yageze kuko ari bitaramenyekana duhamagara umugwiseni yuko basigurira neza idonido abantu bakamenya ingene ibwirizwa rimeze uburenganzira bafise nibibahana igihe bo birenga ingene itegeko rimeze byo rero biratuma abantu bitwara neza gusumba nkuko twabibonye mu matora aheruka abantu bose bamabiteze ijambo rivugwa n'indongozi baze baranabibutsa ko amatora ari hafi kuko byukuri yaje hama rero bakoresha ya mvugo nyene zitakomeretsanya kugira ngo abantu bitegure nyene neza
Ne mu bijanye n'inyigisha ingingo y'uburongozi bw'intara ya Gitega yo kuwa kabiri Kigali mu mwaka wa 2025 itegeka abanyeshuri bose kuva mu mwaka w'indwi kuduga kwambara ibirato byugaye n'amashesheti guhera mu ntango y'igice cya kabiri cy'umwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ushyira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu irikirakurikiza mu mashuri atandukanye mu gisagara cya Gitega umugwa mukuru wa politike bamwe mu banyeshuri bavuga ko atangorane bateje kuko bari basanzwe bawusabwa n'imbere yaho ku mashuri amwamwe bamwe mu babyeyi bo berekana ko ibyo birato byugaye n'amashesheti bariko babigura bibakokoye mu kugurisha udutungwa twabo kandi n'isuku ry'uwo mwambaro biturutse ku mabarabara mabi abana babo bacamwe arimo ibyo ndo rizobagora hari kandi n'amashuri abayobozi baho birukanye abanyeshuri batatonze bambaye ibirato byugaye n'amashesheti basabwa kuzogaruka bafise ibyo birato n'amashesheti aho ku mugwa mukuru wa politike twikora kuri mugenzi wacu Aniseti Ntanguvu
Bamwe mu gwaruka rugizwe n'abanyeshuri mu gisagara cha Gitega bavuga ko kwambara ibirato vyugaye hamwe n'amashesheti arivyo basanzwe bakora mu gihe bagiye ku mashure bigamwo biri kumwe na mwambaro w'ishure inyuma y'itangazo rya buramatari w'intara ya Gitega ribara bigira imana ryo kuwa kabiri Kigarama mu mwaka wa 2025 ritegeka abanyeshuri kuva mu mwaka w'indwi kuduga bose kwambara ibirato vyugaye n'amashesheti guhera mu ntango y'igice cya kabiri cy'umwaka w'ishure aba n'abandi bemeza ko bahora bambara gutyo ku minsi y'ibyigwa ibindi birato bakavyambara ku minsi bari mu miryango yabo iruhande n'ababyeyi berekana ko ibirato vyugaye bibasaba uburyo bw'amafaranga bubagora guca baronka bakavuga ko babaye barikora kudutungwa bafise mu miryango yabo mu ntumbero yuko batofatwa nk'abagararije itegeko ry'indongozi y'intara bamwe muri abo baba mu mitumba mu makomine atandukanye bongera bagashikiriza ko uyu mugwi w'ibirato wongera ukabatwara n'uburyo bwinshi bujanye n'isuku rya misi yose ryavyo biturutse ku mabarabara rimwe na rimwe arimwo ivyondo bagenda abo bana babo bacamwo abayobozi b'amashure bayaze na radio Indundi Culture bemeza ko abanyeshure kuva kuri uyu wa mbere igice cya kabiri cy'umwaka w'ishure gitanguye baje ku mashure bashajije uko babisabwe na buramatari w'intara kiretse ahandi hari abanyeshure basivye batamejeje imvo hamwe haravugwa kandi n'amakuru y'abayobozi b'amashure boba barirukanye abanyeshure batonze batambaye ibirato vyugaye n'amashesheti gutyo bababwirwa ko bazogara ku ishure bafise uwo mwambaro Anise Ntanguvu Gitega Radio Indundi Culture
Kuri ivyishirahamwe riharanira ineza y'abana Sojepa ye Burundi bisabajejwe intwaro kutavogera ivy'ubushikiranganje burabyindero ubujejwe mu gufata ingingo y'ica nkiriya icegera curongo ishirahamwe Sojepa ye David Ninganza aributsa abantu kwama bisunga icamategeka avuga nkungaha amategeko igihugu kigendera ko mwishura aho yerekana neza na neza umwambaro w'umunyeshuri kutegerezwa kumeze nyabuna n'inganza hanura abajejwe intwaro ko mu gihe babona ko ingingo y'ica nkiriya yoba nziza kwegera umushikiranganje abijejwe kubakamusa bagahinyanyura amategeko agenga igisata kanaka
kwambara ibirato kwambara amasokisi kwambara neza ntivyari bibi ntacake bakirimo rero nagomba nibutse yuko leta y'u Burundi irafise intumbero yihaye yuko abana bo kwiga bose kandi bakiga ku buntu ishuri rikurikiza amategeko nge ngende guako agenga ishuri. Mbega ishuri rivuga ko umunyeshuri ategerezwa kwambara gute amategeko y'igihugu, igihugu kigenderako mu ishuri, parafise ngene bavuga uko abana bambara uniforme muri école fondamentale, première, deuxième, troisième cycle ni kaki. Hanyuma baravuga yuko uniforme muri quatrième cycle n'ayandi mashuri abandanya hari ipantaro n'ishati n'amakurere bivana. Ariko rero bijanye n'ibirato, ibijanye n'amasokisi n'ibijanye n'ibindi naho amategeko y'ishuri abivuga. Ariko rero birashika umutegetsi uyu nuye akabona ko iki kintu kikwiye kwinjiramo. Muri ico gihe leta y'u Burundi wiserukira n'umushikiranganje w'indero, umushikiranganje w'indero wacu bamwegera bati nyabuna muri ari amategeko banza uyahinyanyure uyahindure ushire mwibi navyo kugira ngo ayo mategeko azocafata abanyeshuri bose rusangi. Amategeko y'igihugu aratomoye neza, aravuga ingene umunyeshuri ategerezwa kwambara. Ikitarimwo ukakimwirukanira ukakimuhora naho yo kwitwarira mu butungane wo hanwa, kuko iyo umuntu adakoze ikintu umubwira uti warenze itegeko rinini. Rero mu gihe ya mategeko ngendebwa ko y'ishuri atarahinduka, nibaza ko abajejwe intwaro bo kwihangana ntibavogerere umushikiranganje w'indero, ntibavogerere abigisha.
David Ninganza ni cegera curongo ishiramwe Sojepaye, ishiramwe riharanira ineza y'abana. Ari nano turangirije amakuru mu rurimi rw'ikirundi kuri uyu mugoro wa kwisaha 12 n'iminota 32, ariko kuri mwebwe mwayafatiye hagati ndabibutse ko umuntu umwe yapfuye muri batanu baguye ko n'umusozi bariko bimbaza habu kuri uyu wa kabiri ahitwa Kabere zone mabaye komine Mugina intara ya Bujumbura. Ibikorwa byo kubatabara bikaba byatwaye hafi amasaha 13 n'aburongozi muri ico gice burashima ko abahegereye babangutse gutabara. Abanyagihugu baba mu bice bya zone buterere mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ahamaze igihaje harategwa n'imyuzurira babandanya gutabaza ngo ico gice gicibwemo imifurege yojira twara amazi ntibabandanye guhura n'ikibazo c'imyuzurira. Hagata uburongozi bwa komine Ntangwa burabahumuriza naho budatanga ikiringo cyo kububakira iyo mifurege. Ingingo y'intara ya Gitega itegeka abanyeshuri mu myaka y'indwi kuduga kwambara ibirato bifutse hamwe n'amashesheti, bandanya kubonwa gutandukanye na bamwe mu babyeyi ni nk'abavuga ko bafise amikoro make bariko bikora kudutungwa kugira babigure, abandi bakabona ko amabarabara yuzuye ibishanga bacamwo atuma byononekara kare. Kuri ivyo hari amashirahamwe aranira ineza y'abana hamagarira abajejwe intwaro kutaza barafata ingingo inyuranye n'iy'ubushikiranganje bw'indero ku neza y'abaregwa. Hagiye gushirwaho umugudu asanzwe wo gusubiramo ishirahamwe rivuza abakozi mituelle de la fonction publique biri mu byafunditswe n'inama nshingamateka kuri uyu wa gatatu. Mu gihe umushikiranganje w'abakozi n'akazi yaramutumire mu nama nshingamateka gusigura ibibazo bihanze iryo shirahamwe, nkengurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya. Nkengurukire kandi Matia bona Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo abashikirije. Ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane.